Tuashimwe kumandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Murundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41, mu Rwanda mukatwumva kuri FM 104.3 kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93.3 I Karongi muri Uganda. Turi kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9 I Kisoro. Noheli nziza rero bakunzi bacu, twizere ko ibasanze amahoro mu miryango yanyu. Abo yisanze mutorohewe, twifurije koroherwa mu byo murimo bibagoye. Uno munsi ibiganiro byacu birahinduka gato, umwanya munini mwahora mukurikiramo amakuru twabahebeye kugira ngo mwifurizanyemo noheli nziza. Turaza rero kubahamagara tuyage mutubwire uko noheli muhava mwihimbaza, twongera tubashiramo uturirimbo tubafasha kwihimbaza neza. Kuri mikro uno munsi muzindukanye na Diane Ninahazwe, ni jewe nabateguriye nkabagiye kubashikiriza ibiganiro vya mbere vya kino gitondo. Akaririmbo ka mbere duhereye ko ni akaririmbo kitwa Rya Joro, karirimbwa na Josh Ishimwe wo mu gihugu cy'u Rwanda. Kabashimishe rero cane noheli nziza bakunzi bacu.
Maria,
Josh mu gihugu cy'u Rwanda ati rya juru ryatowe i Bethlehem iyo Yezu yavukiye mu myaka yahera Noheli barahimbaza cyane uno mwaka co kimwe no mwaka uheze yamara siko biri umunezero si mwinshi haba i Bethlehem canke i Yerusalemu kubera ingwano ibandanya hagati ya Israel na Gaza. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo aratubwira uko vyifashe.
Ivyishimo n'igishika vyahora biranga umunsi wa Noel mu gisagara ca Bethlehem kiri mu ntara ya Cisjordania yigaruriwe na Israel ntivyibonekeje muri iki gihe. Amatara y'iminsi mikuru n'igiti amahanga mu bisanzwe bishariza ikibanza kizwi ko ariho Yezu yavukiye ntabihari. Ingenzi nyinshi cyane z'abanyamahanga zahora zuzurana muri icyo kibanza ntizitezwe cyo kimwe n'imikangara iririmba yahora ihakoranira uko umwaka utashe mu ntumbero yo guhimbaza Noel ntayihari. Inteko zijeje umutekano z'Abanyapalestina zarashize ikirindiro hafi y'isengero ibonwa nk'ikibanza Yezu Kristu yavukiyemwo. Umukuru w'igisagara cya Bethlehem Anton Salman yatangaje ko ubutumwa bw'icyo gisagara bwamye ari ubw'amahoro n'umwizero. Yavuze ko muri iyi minsi barungikiye amakungu ubutumwa bw'amahoro n'umwizero. Yamara yatangaje ko amakungu ategerezwa gukora kugira ahagarike ububabare bw'Abanyapalestina. Umukuru w'igisagara cya Bethlehem Anton Salman yavuze ko urugero rw'ubushomeri rugera ku bice 50%, no kuvuga ibirenga ibice 30%. Umuntu abigereranije n'urugero rw'ubushomeri rubarizwa mu bindi bice by'intara ya Cisjordania nk'uko ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganji bujejwe ikigega bw'Abanyapalestina bivyerekana. Guhagarika iminsi mikuru yo guhimbaza Noel bizogira ingaruka zikomeye ku butunzi bw'igisagara cya Bethlehem. Igisata cy'ingenzi cinjiza hafi y'ibice 70% by'amafaranga ico gisagara kironka menshi muri yo mu gihe cya Noel. Igitegeri cy'abagendera igisagara cya Bethlehem caragabanutse bikomeye. Imbere y'igihe cya COVID-19 abantu bagera ku 2,000,000 baragendeye Bethlehem mu mwaka w'2019 yamara baragabanutse bashika kubari munsi y'100,000 mu mwaka w'2024. Vyatangajwe na Jiriz Kumsiye, umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe ivy'ingenzi bw'Abanyapalestina. Bethlehem n'ikibanza gihambaye cyane mu mateka y'abakristu, yamara abakristu n'igice gitoyi c'abantu bagera ku 14,000,000 baba mu karere gahezagiye. Hari abagera ku 182,000 muri Israel, 50,000 mu ntara ya Cisjordania na Yeruzalemu, n'3,000 mu ntara ya Gaza, nk'uko ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika ivyerekana. Mu gihe ingwano mu ntara ya Gaza yatumye ingenzi n'abaja gusenga birinda kuja mu gisagara ca Bethlehem, yatumye kandi ubwicanyi n'uruhagarara vyiyongera mu ntara ya Cisjordania. Abanyapalestina barenga 800 barishwe mu bitero vya Israel, ni mu gihe abanya Israel batari bake bishwe mu bitero vy'abagwanyi b'Abanyapalestina. Mu gitero cakozwe ku itariki 7 y'ukwezi kw'icumi k'umwaka urangiye w'2023 mu bumanuko bwa Israel, abagwanyi b'umugwi Hamas bishe abantu bagera ku 200,000, benshi muri bo bakaba barabasivile. Barongeye bagira imbohe abantu barenga 250.
Fidel Niyongabo, urakoze. Hagati aho mu ijambo ngarukamwaka rya Noel, Papa Francisco yama ashikiriza abakardinali bose uko umwaka utashe kuri Noeli, yarateye ivyatsi uno mwaka yivuye inyuma ico yise ubunyamaswa bwa Israel kubera ibitero vy'indege biruka guhitana abana indwi bo mu ntara ya Gaza. Muri iryo jambo yavugiye ku kirimba ciwe i Roma ku munsi wa Mungu, umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco yagize ati:
"Ieri sono stati bombardati bambini."
Ejo abana batewe bombe. Ubu ni ubugizi bwa nabi, ni ubugome, si intambara. Sinshobora kureka kubivuga kuko byambabaje umutima.
Kuri ano majambo, Israel yaciye yishura Papa Francisco imubwira ko ivy'intambara yayo muri Gaza yoza aravyegera kure, kuko kubwa Israel umwungere wa Ekleziya Katolika ahengamiye ku ruhande rwa Gaza. Itangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire ya Israel n'ayandi makungu rigira riti: "Papa Francisco yarakwiye kunebagura abakora iterabwoba gusa. Ibyo avuga ntibijanye n'ibiriko biraba, binyuranye n'ukuri kw'intambara yo guhangana n'intagondwa Israel irimwo. Yarakwiye kunebagura intagondwa, akwiye kuvavanura na kamwana wa mama kiwe." Ababuranira abasivile bo mu ntara ya Gaza nabo bemeza ko abahitanywe n'igitero c'indege Papa Francisco yateye ivyatsi bose hamwe ari 10, kandi bakomoka mu muryango umwe aba barimo abana indwi bababaje Papa Francisco n'abandi batatu bakuze. Indongozi zo muri Gaza zavuze ko abaguye muri ico gitero cakomerekeje 15 ari abamaratiri b'inzira karengane. Israel yahakanye amakuru avugwa n'uruhande rwo muri Gaza ivuga ko ibibombe vyabo babiteye ahari birindiro vy'abagizi ba nabi batigeze bamijagura ku basivil. Mu gihe Papa Francisco yise ico gitero ca Israel ubisha butagira izina, Israel muri iryo tangazo yamusubije igira iti ubisha n'abakora ubunyamaswa ni intagondwa zibesha ko twishe abana kugira ngo zibone aho zihera mu kwica abana ba Israel. Ubisha ni kugira ingwati abantu bagera ku 100 barimo inzoya n'abana mu kiringo c'iminsi 42 bakabafata nabi. Ariko kibabaje, Papa yahisemo kwihoza ibi vyose. Ijo rya Amerika reka iby'intambara tube turabibangiriye gato kugira ngo twinjire mu mwuka wa Noeli. Kuba twumva muri ahari intambara ku ijo rya Amerika, tubifurije ko Noheli yo mwaka uza izobasanga muri mu mahoro n'amahonda. Umunsi wa Noheli rero murazi ko benshi bawitirira uw'abana. Mu bihugu bimwe bimwe ku mwana yitega ko banamuha akaganuke bitirira Père Noël. Muri iki gice ca kabice ciganiro zyacu turaja igihe no kwisi turaba uko uwo munsi wa Noheli uri kurahimbazwa. Mugenzi wacu Team Ishimwe adushikane muri Croatie aho abawuhimbaje bawusangiye n'abana bo mu bitaro mu buryo bwihariye.
Itariki ya 25 y'ukwezi kwa 12 buri mwaka ni umunsi ukomeye wumvikana nk'uwinjiye mu buzima bw'abakristo aho bari hose ku isi. Uyu munsi witwa Noheli. Benshi mu bakristo bavuga ko ari umunsi bibukaho ivuka rya Yesu Kristo. Hari benshi bemera Noheli ariko bakayisanisha cyane n'umunsi w'abantu. Aba nabo bisa koko nk'ibyabagiyemo aho bumva ko ari umunsi wabo ndetse babategereje guhabwa impano byanga byakunda. Dufatiye urugero muri Croatia, igihugu kiri hagati ndetse giherereye ku gice cy'amajyepfo y'Uburasirazuba ku mugabane w'Uburayi. Abana barwariye mu bitaro byo mu murwa mukuru Zagreb bahawe impano n'abantu babakorana ubushake. Babikoze ahantu hane hatandukanye harimo n'ibi bitaro batanga impano 500 zirimo n'ibitabo. Aba bakorana bushake bakoze ibi babikoze mu buryo bugaragara nk'ubutangaje kuko babikoze basa nkaho babanjije kubyitoza kuko bigaragara ko atari umuntu wese wabikora muri ubu buryo. Bambaye imyenda y'amabara y'umutuku n'umweru isa nk'iyabaye ikirango cy'uyu munsi mukuru. Bari bambaye n'imigozi ikomeye bamanukira ku gisenge cy'ibitaro binjira mu madirishya bajya mu byumba abo bana barwariyemo babashyiriye impano. Abagore babiri muri aba bakorera bushake bibumbiye mu ishyirahamwe ryabo ni Katarina Zinovic, perezida waryo, ari kumwe na Helena washimye gutanga izina rye rimwe gusa.
Uyu munsi abakorera bushake 50 bahuriye ahantu hane hatandukanye harimo 3 muri Zagreb n'ahandi hamwe muri Chakovec. Twatanze impano zigera kuri 500.
Svaka akcija prođe odlično i mi se dobro zabavimo.
Ivyo twakoze vyose vyagenze neza kandi twishimye nk'abakorera bushake. Abana bararyohewe ntibariko bariyumvira ku bihe bibabaje barimwo mu bitaro kandi nibaza ko n'abakozi bo mu bitaro nabo babafasha kubazanira umunezero mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nibaza ko igikorwa cyose cagenze neza, twese turaryohewe, twese duhimbaze Noeli.
Abana bareberaga abakorera bushake bamanuka ku gisenge cy'inzu bo bahagaze ku kabaraza ko mu bitaro barebera mu madirishya. Umwe mu baganga bakurikirana aba bana, Andrija Mikulinik, yavuze ko iki gikorwa cyazaniye abana umunezero kandi kiri mu bituma bashobora koroherwa.
Što se tiče djece, kada djeca završavaju u bolnici zbog raznih bolesti, bilo zbog nekih kontrola, to je njima uvijek...
Naho ku bana, iyo bageze mu bitaro kubera indwara zitandukanye cyangwa kwisuzumisha, ibyo ni ibintu buri gihe bibabangamira. Iyo babonye uburyo bwo kwishima, iyo hari ikintu cyiza kibatunguye mu buryo bwiza, iyo bahawe impano, buri gihe babishimishije. Kandi birabahumuriza, bigatuma akazi kacu nk'abaganga cyangwa abandi bakozi bo mu buvuzi karushaho kutworohera kandi mu buryo runaka natwe biradushimisha.
Aba bana batunguwe muri ubu buryo bagahabwa impano byatumye bagaragara nk'aho nta kibazo cy'ubuzima bahanganye nacyo biciye muri Noheli, ibyumvikanisha ko Noheli koko ari umunsi abana babiteze guhabwa impano. Kubera ko tuba mu isi irimo imiti itandukanye, imiryango imwe n'imwe mu Butaliyani naho bakoze iki gikorwa cyo gutanga impano, ariko kuri Noheli y'uyu mwaka bakora gashya. Mu bagenewe impano za Noheli y'uyu mwaka hagaragaramo n'inyamaswa zitandukanye. Mu miryango myinshi yo muri Afurika naho umunsi nk'uyu abana bategereje impano, ariko hakabaho igihe ababyeyi babatera ubwoba bababwira ko nta mpano bazabaha mu gihe baba batakoze neza. Aha baba bashaka ko bakora neza cyane cyane nko mu ishuri, babona amanota meza kubaha impano ya Noheli ikaza ifite n'ikindi gisobanuro cy'ibihembo by'uko bakoze neza ku ishuri.
Shugi Amerika Washington ndise mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ingene Noheli iri kwirahimbazwa ijya nino ku isi, nubwo hari abakristo benshi bahimbaza umunsi mukuru w'ivuka rya Yesu bari mu ngo zabo n'imiryango yabo. Hari n'abandi bakristo bamaze imyaka igera ku icumi, bamwe ahubwo irarenga, bari kubahimbaza uwo munsi bari mu nkambi z'impunzi. Bamwe mu Barundi bari mu makambi ya Ndutana Nyarugusu muri Tanzania bavuganye n'umenyeshamakuru Shugi Amerika James Jovin.
Cyo nk'impunzi yo mu ikambi Inyarugusu w'impunzi y'umurundi amukoze kumpa kajya ko kwifuriza umunsi mukuru mwiza wa Noheli y'umwaka w'2024 hamwe n'umwaka mushyashya mwiza uke twinjira mu wa 2025. Imana ibikunze kwifuriza inshuti abagenzi bari mu gihugu cy'amavukiro bangaho mikamenya gusamwa n'impunzi zose ndetse n'abarundi bose iyo bari hose ku isi cyuti batwakira abatanzania umunsi mukuru wa Noheli mwiza hamwe n'umwaka muhire mushyashya w'2025 uzabera w'amatano ubuki.
Kwanza nitwa Hamis nkandi umwe mwari mu ikambi Nyarugusu, tukaba tubwiye guhimbaza umunsi mukuru wa Noheli tuma twabishima uko biri kose. Nshimye kwipfuriza umunsi mukuru wa Noheli abari kure yanjye ho mu gihugu mpereye kuri mushikanje Kabula Silivana ahinga ibutaganza na mamukeje gose hakaba hariho mu byaranje ahingaho mu ntara ya Rutana hakaba hariho baza wanje ari Buraya ari muri Amerika na wene itwa Cherimani akiza na mwana mwamukije gose bose ndabifurije Noheli nziza.
Kwizina nitwa Niragira Hasani, nkaba nshaka kwifuriza umunsi mukuru umuryango wanje aribo Jean Bosco, Nizigimana Imerde, Dusabe Esterine, Niyo Kwizera Belize, Evyukusenge Bienveni na Nishimwe Elfaze Redempteur ndetse n'abandi bose. Nifuze kubaha ubutumwa bwa Joye Noele bahimbaza umunsi mukuru wa Noheli mahoro bawakira nigishika ahanini nibaza ko Imana iri kumwe natwe bisiga Imana izobikora turi mu nkambi y'ubuhungiro ndabizi wendi nzira z'Imana zirenga igihumbi ejo ni heza.
Nitwa Nyandwijanine habandi mu gihugu cya Tanzania mu nkambi Inyarugusu ama nifuje gutasha mubyeyi wanje ari mu gihugu cy'u Burundi niyo kindi diroza musazanje ari mu gihugu cy'u Burundi ndayikeza Ezekiel na Nahimana Filibe na mukuru wanje Kabura Odeta na Minani Jean Bosco ari mu gihugu cya Tanzania n'umugabo wanje Barampanze Desire ari mu gihugu cya Tanzania
barasuzana ari muri Nduta. None nasaka gutasa inshuti zanje hariho umuhungu wanje ari mu Kinama yitwa Bagwiza Paul ndamutahije nabuze kurubanze bose hariho Bagwiza Paul hariho Emmanuel hariho na Ndayiragize ndabipfuriza umwaka musasa.
Zina banyita Tisenge Juliette haramba mu nkambi ya Nduta hama kuri ibyo ndatahije abagenzi twiganye bari mu Burundi nkongera nkatasha na Shangazi Cecile nkongera nkatasha na Shangazi ari ngaha nyene Induta yitwa Jezerine nkongera nkatasha n'abagenzi twiganye harimo umwe yitwa Mukatora n'undi yitwa Diana ndatasha hamwe n'uwitwa Ramberi hamwe na Mufunyi
kana Imana Dorine ndi mba mu nkambi ya Nduta ndipfuza kwipfuriza umunsi mukuru abagenzi banje nk'umugenzi twanye sinyabenda ndamwipfurije amahoro abagenzi banje bari mu Burundi ndabipfurije amahoro na Shangazi ari mu Burundi ndamwipfurije amahoro abashe kujya noheri neza ayihimbaze neza ndetse n'abagenzi bose no bafisi no mu nkambi ya Nduta bose ndabipfurije umunsi mwiza
akazina kanje nitwa Niha bose Domitira batazira mama Julieta ndi mu ikambi y'Induta nagomba gutasha Januari yana muvunyi hamwe na Bigirindavyi Emmanuel ari mu ikambi y'Ubugande nawe ndamutahije n'abadamu biwe hamwe na Gwandanga numva ngo ubungasiga akora imuyinga nawe ndamutahije Imani bahezagire nuko twari kubatasha yari jewe Niha bose Domitira
akatina ni ku 10 cy'akorode nifuje gutasha abavyeyi banje ahantu nari nsanzwe mba mu gihugu naba muri provinsi ya Nyandarake ntara ya Makamba aba nifuje gutasha mama ari mu ntara ya Murumonge mbaye ahagada Foroza aba nifuje gutasha mushikanje Faransa sine ndo w'Imana aba nifuje gutasha muramwanje ari Makamba Emmanuel habonayo aba nifuje gutasha mushikanje Nyabenda aba nifuje gutasha na baramwanje bari mu ntaya ya Makamba baramubumu basada b'umugore hanyuma katina nitwa bucubi cya Corode baranzi nzande nica muri Nyarugusu
nitwa Kizimana Terrace nkaba nifuje gutasha ndarusanze Matias ariwe papa Angara aringaho igitege gishubo biburukiga abangarutse ku muhungu wanje bukuru Yohani akaba ari mu rutana ibukemba muri giofi aho mu gicaca aba ntahije namushikiwe ariwe mukobwa wanje nyene babana no bukuru ngaho igiofi ariwe twa zawadi basi nkaba ntahije ni witwa Ibrahim nkaba ntahije ni witwa Patrice
Ijuki Amerika turabandanye n'ikiganiro kidasanzwe cha Noeli twinjiye rero mu gice caho duhamagara abatandukanye baturungikiye nimero kugira ngo bashobore kwipfuriza ababo Noheli nziza mugenzi wacu Ndi Rwema yavuganye n'abakunzi bacu batandukanye kuri telefone bamurungikana izi ntasha
amazina nitwa Aaron Tuyisenge nerereye mu karere ka Kayonza mu burasirazuba bw'u Rwanda ndifuriza Noheli nziza umuryango wanjye ndetse nkanawifuriza kuzagira umwaka mushya muhira wa 2025 ndifuriza Noheli nziza mukuru wanjye uri i Musanze ndifuriza Noheli nziza ba mama wacu na ba marume bari mu majyepfo y'u Rwanda Butare cyane cyane ndanifuriza Noheli nziza abanyamakuru bose b'Ijwi rya Amerika ndabakunda cyane kubw'ibiganiro byiza mudahwema kutugezaho buri munsi ndifuriza kandi Noheli nziza abanyarwanda bose muri rusange baba bari mu Rwanda baba bari mu mahanga bose ndabifuriza Noheli nziza ndifuriza Noheli nziza abadivantiste munsi wa karindwi bose aho bari ku isi ndetse nahano mu Rwanda
mazina yanjye ni Mugwaneza Grace ndi Kigali mu Rwanda ni iwacu ndifuriza Noheli nziza masenge wanjye uri muri Amerika dusabe ndongera nkifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya data wacu uri muri Suwede bitarudahigwa n'inshuti zanjye n'abo dusengana muri gurupu abanyamuhamagaro kandi nawe ndayikwifurije umwaka wa 2025 tugiye gutangira niteguye kuzawukoramo cyane kuko uyu mwaka wa 2024 sinigeze nkora cyane nk'uko mbishaka ndumva ngiye guhagurukana izindi mbaraga cyane ukunda kubakurikirana cyane ibiganiro byanyu
ego amazina yanjye y'ikirundi banyise nyunganira Jean Baptiste nkabantu ibijumbura abafite abagenzi n'abavandimwe n'ababyeyi yanjye bari bizuru babana cyatu bifuriza Noheli nziza umuryango wanjye abana banjye n'umudamu wanjye ababyeyi papa na mama abavukanye n'abashikanze abatantine umujyango muri rusange wifuje nari nziza n'abagizi n'inshuti bose nabyogeye nari nziza n'umwaka mushasha muhire.
Murakoze cyane. Nitwa Manirambo na Desire, nkaba ndi mu gihugu cya Oman. Nkaba ngombye kwipfuriza noheli nziza n'umwaka mushasha umuryango wanjye uri mu Burundi, madame wanjye Ndayisenga Felicite hamwe n'abana banjye Irakoze Kirisi na Fanera na Kiese na Adonai na Brinera King ego n'abandi bagenzi b'abanyumva nenze kuvuga amazina.
Merci beaucoup. Nishimye cyane rwose kubona no munsi ngiri ubuntu ngo kuvugira ku gihugu cya Amerika. Naheruka kuvugira ku gihugu cya Amerika kera cyane rwose. Nitwa Tuyisenge Jambye, nkaba ntuye aha muri Kenya. Nkaba ndahamaze imyaka itanu. Nagoma ipfurize noheli nziza mumenyeshamakuru w'igihugu cya Amerika. Nkunda cyane kuba nkunda kumviriza ibiganiro byiwe Diane Ninahazwe. Ndatahije kandi ndabifurije noweli nziza n'umwaka mwiza na Diane Mapetite Fere wari Tirano. Ndatahije nongera nifuriza noweli nziza Grand Fere ari ngaho mu Rwanda, kindamukumbuye cyane rwose. Ndatahije nongera nifuriza noweli nziza mama wanjye Utoyi Gororioza ari ngaho mu Burundi ayibubanza. Ndatahije cyane rwose nifuriza papa wanjye. Ndatahije cyane rwose nifuriza noweli nziza mutoyi wanjye. Ndatahije cyane rwose nifurije Gahimba Donavine ayibujumbura. Ndatahije cyane rwose nifuriza Claudeta ari ngaho muri Belgique. Ndatahije cyane rwose nifuriza noweli nziza Claudine ari ngaho muri Egypt. Ndatahije cyane rwose nifuriza noweli nziza Gaizi Telesforu muyomba wanjye. Ndatahije cyane rwose nifuriza noweli nziza n'inshuti zanjye duturanye ngaho muri Kenya. Ndatahije cyane rwose nifuriza noweli nziza n'abavukanyi bose bariko barumviriza icyo cya Amerika. Merci beaucoup. Murakoze cyane.
Amazina ni Uwizeyimana Jonas, nkaba ntuye mu gihugu cya Tanzania aho bita Mbeya. Agomba ntashe abavandimwe bari mu Burundi cyane cyane abari Ngozi komine Kiremba hari ababyeyi banje aho bita ku musozi bita Cagwa. Ndabasuhuje bose aho baherereye. Bene wacu umwe ari muri Cyankuzo Mishiha, uyundi yari muri Ruyigi, uyundi yari Bujumbura. Bashikanje aho bari hose mu ntara ya Ngozi. Kansuhuze abari Bujumbura ni benshi banzi. Kansuhuze abari muri Rumonge haswa mu Minago. Reka nkasuhuze abari mu Rwanda, nkasuhuze abari Malawi, abari muri Tanzania aho sanzwe ndi. Reka nkasuhuza abari Uganda n'abari Kenya. Reka nsuhuze abari muri Australia, nsuhuze abari muri Amerika na Norvege. Reka n'abari muri Canada. Aba ndabipfurije akaririmbo kariko kose ka noheli kaba ngwe neza. Namwebwe ndabipfurije noheli nziza ngaho muherere.
Ijwi rya Amerika no ngaha duce tusozerera igice cya mbere cy'ibiganiro byacu by'uno munsi wa Noheli. Mwakoze kudutega abiri kuri mikono muhinga bw'ivyuma mwari mwazindukanye na Diane Ninahazwe. Etienne Karekezi yaraduhagarikiye. Twese rero ku izina rya bagenzi bacu mudukundire tubike banure tubifuriza Noheli nziza. Turasubira mu biganiro biri imbere biza kubandanya bishimikira ku munsi mukuru wa Noheli duhimbaza uno munsi. Muri ivyo biganiro nk'uko twabigize uno munsi turaza no kwashikiriza indirimbo zitandukanye fasha guhimbaza uno munsi Noheli nziza nshuti bakunzi bacu.